Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijugi Amerika risamina na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda no munsi ya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze
turatohoza hafi ndogo rusangi birenga ibihumbi 4 murumva ko ari igikorwa gishimishije ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute.
Uyu ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi CVR ujeje kuvuga kuri no kurekuriranira mu gihugu cy'u Burundi aragaruka kuri bimwe ivyo murwi yo murwi umaze gukora mu kiringo c'imyaka 4 umaze ukora iyo nkuru turageruka ko handi hato muri hafi ya maradio yanyu. Ariko nabanze nkababwira muri make ko ubutegetsi bwa Vatikano bwakuye mu mabanga Cardinal Theodore McCarrick yahoze ari umwepiskopi mukuru wa Washington DC nyuma yo kwagirizwa ivyaha byo gushashuza umunyabaga haraheze imyaka ishika kuri 50 hari gihe uwo mukardinal yari patiri mu gisagara ca New York. Papa Francisco yategetse ko kuri uwo wa gatatu uwo mukardinal w'imyaka 87 abarahagarikwa mu bikorwa hashobora kandi no kutazobandanya ayo mabanga ngayiwe. Theodore asigura ko ari umwere mu kuvuga ko nivyo yagirizwa atana kimwe yibuka ariko agasaba imbabazi kuwa mwagirije ku mibabaro yoba yaramuteye ari mu gihe byo byarashitse. McCarrick numwe mu bategetsi bakomeye ba Ekleziya Katolika muri Leta Zunze za Amerika yagirijwe ivyaha bifatiye kugufata ku nguvu canke gushurashuza abana babayabaga yavyagirijwe mu gihe hari nabandi bapatiri bihumbi kwisi bagirizwa ivyo vyaha. Theodore yabaye umwepiskopi Washington DC kuva mwaka w'2000 gushika mu 2006 yashinzwe amabanga y'ubukardinal ha mwaka w'2001. Perezida wa Amerika Donald Trump kuno wa gatatu yaraye ateye umukono ku itegeko rihagarika politiki yo gutandukanya abana ku bavyeyi babo binjiye muri Leta Zunze za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko ku rwego mu bumanuko Amerika ihana n'igihugu ca Mexico. Ivyo habikoze inyuma yaho mu gihugu no mu makungu bari bamaze iminsi banegura iyo ngendo bamwe bakavuga ko ari uguhungabanya no guhonyanga agateka kazi na muntu. Mu gihe ariko asinya iryo tegeko Trump yagize ati nduguruye twa mugina ibivyerekeye kugumiza hamwe imiryango ariko tutibagiye ko dukwiye gukingira imbibe za Amerika nzugaye twa mugina. Yabivuze imbere yo gufata urugendo rumushikana muri Leta ya Minnesota mu bikorwa byo kwiyamamaza mu kindi kiringo ciwe. Leta Zunze za Amerika mu ndwi zitandatu ziheze mwamenya ko yari yatandukanije abana barenga 2,300 ku bavyeyi babo baca babarungika mu bigo bafungiwemwo mu gihe abavyeyi bari kubakurikiranwa n'ubutungane kuko baciye ku biri n'amategeko mu kwinjira muri Amerika. Radio hijugi Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45 metero 31 na metero 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com Facebook ni vewa radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ijwi ry'Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara tubahe ikazi. Abantu baba 70 ni bamaze gushikiriza ibishingantahe Mumurgui ujeje kurondera ukuri n'ukunywanisha Barundi CVR. Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye CVR avuga ko hamenyekanye abantu barenga ibihumbi ijana bahitanywe n'ubugizi bwa nabi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi n'abandi ibihumbi mirongo ibiri bakekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi yagiye araba muri kahise ku Burundi. Mu gihe rero hasigaye amezi atandatu gusa kugira ngo uyu murwi urangize ikiringo cawo c'imyaka ine watanguye mu bihumbi 2014. Umurwi CVR uvuga yuko impingi ikiri ndende ariko urashima aho maze kugera nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriye n'umenyeshamakuru ijugi Amerika i Bujumbura Raymond Zimana.
Umugwi ujejeje kurondera ukuri n'ukunywanisha Barundi CVR wemeza ko mu myaka itatu maze uri ku kivi umaze gutororokanya ibishinga nawe by'abantu birenze ivyo wari witeze. Musenyeri Jean-Louis Nahimana awurongoye avuga ko hambavu yabituye uyo mugwi hari nabo uyo mugwi wegereye kugira urondera ukuri ku byabaye.
Biharuro novuga nti no kurenga birarenze kuko abashoboye kuza kwitura uyu mugwi wacu nabo twashoboye gushikira twebwe nyene barababa ibihumbi mirongo indwi ariho ibihumbi mirongo itandatu n'indwi baje ku bushake bwabo ariko ariho n'abandi barenga igihumbi twebwe nyene twegereye inararibonye kugira ngo baducire umugani batuyagira ibyo babonye muri iki gihugu.
Afatiye kubishinga nahe byabamaze kubitura mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Urongoye Severi yemeza ko hamenyekanye abantu baba ibihumbi mirongo ibiri bakekwa kugira uruhara ku mabi yajetse mu Burundi n'abababa ibihumbi ijana bahitanywe n'amabi yabaye mu Burundi.
Barashoboye kudufasha kumenya abantu barenga ibihumbi ijana tanywe n'ubugizi bwa nabi bwabereye muri iki gihugu. Baratubwira abantu bashika hafi ibihumbi mirongo ibiri bikekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi. Twagerageje no kuronda amazi ko abantu benshi bishwe bunyamaswa ntibashoboye gushingurwa arabata mu binogo rusangi naho nyine twarakwiye imitumba yose turatohoza hafi binogo rusangi birenga ibihumbi bine. Murumva ko ari igikorwa gishimishije ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute, niki twokora kugira ngo tuzitire ayo mahano ntazasubire kuvugwa muri iki gihugu cacu.
Mu gihe ikiringo umugwi Severe usigaranye kitarenze umwaka mwishyirahamwe Initiative Echangement tugendera ubuntu bwabona ko uyo mugwi ukwiye kongerwa ikiringo. Saturne ico yemeye arongoye iryo shyirahamwe afatira ku bikorwa uyo mugwi usigaje gukora.
Abawushizeho babonye yuko uwo mugwi ivyo washitseko bitari bwahere basho gushyiraho ubundi buryo bw'uko bobandanga ivyo bikorwa, kuko ivyo kurekoreranira n'ivyo kumenya ukuri si ibintu vyo musomye kandi mwumvise ko akeneye n'abantu b'abahinga bo mu buryo bwinshi bajya bita menya ingene n'abantu biyumvira apsikologi bize kahise bajya bize kuzura ibisigarira abantu nyine bavyize n'urya mugwi nawo ntabufise ntibaza ruko rero uyu mwanya niwo bukwiye.
Mu mugwi Severi hose uko babibona Musenyeri Jean-Louis Nahimana yemeza ko ikiringo gikwiye kubw'igikorwa casaba umwanya munini carangiye.
Ikiringo kirakwiye nabwiye ko igikorwa cari kigoye kwari guhumbira kuja kurondera inkuru mu gihugu kuko vyadusaba gukwira igihugu cose, ariko igikorwa gisigaye ubu ni igikorwa co mu biro, ni igikorwa c'abahinga bicara hamwe. Tumuzi twarose abo bahinga n'ukwezi kumwe bashobora kwicara bakitondera ivyo bibazo vyabaye, ico nokwita mu gifaransa analyse, utuma kwa abantu bakaza gusigurira abarundi nk'abagize uruhara muri ako kahise. Naho nyene ntidukeneye gutuma kwa abarundi bose, tuzofata bakeyi mugabo bari bafise amabanga yo hejuru cane gusigurira abarundi kugira dutegere muri rusangi. Ivyo rero novuga nti n'ibikorwa no mu mezi abiri umuntu ashobora gukora.
Ikiringo c'imyaka ine cahawe umugwi Severi kizorangira mu kwezi kwa 12 uno mwaka wa 2018. Itegeko rigenguye mugwi riremera ko ico kiringo gishobora kongerezwa ikindi kiringo c'umwaka, ni mu gihe abagize uyo mugwi bobisaba bikemezwa n'inama nshingamateka imizi 15 imbere y'uko ico kiringo kirangira. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
tukiri mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bo muri commune Matana y'intara ya Bururi ubwo bani bwose ni nyuma yuko hari akagwi k'abantu bagenda bararirimba ijoro mu ijoro indirimbo zibatera ubwoba bambaye impunzu ngo zoba zisaniza abajejwe umutekano mu ntwaro bavuga ko iyo mirwi yabo bantu bamaze kuyumva kandi bakagabisha yuko bazofata zo hanwa bishemeye ibindi turabazumenyesha makuru y'u Amerika imatana hala Eve irankunda
Ayo makenga yihungabana ry'umutekano wabo banyagihugu bo muri komune ya Matana yunyugwa nuko haheze ikiringo cy'amezi ya babatanu bumva izo ndirimbo ahanini zirimo amajambo yo gutera ubwoba abadashigikiye ubutegetsi buhari ko bagiye kwibonera ko niyo kuri Nadine yugarijwe n'ubwoba
baraza baririmba indirimbo turagira ubwoba cyane koko azanwa no kwica no gusahura abanyagihugu tugira ubwoba tekishira namwe bitari koko nushye kuba ngo nabagize banabi koko ntuba wa mufashe ndatugumira ubona ubwoba bukafata nkavuga nerega mana yanjye ibi bintu nibiki nani nkomeza nkomeza gusenga nkavuga ati mana satani nitsindwe nibyiwe ko ihama imana ikacecinzira babantu nkabona baragiye bari ni midirimbo zabo rumva nawe reka kujugumira
umuntu ahirahiye agasohoka yifuza kubamenya adahohotewe abuzwa kudahirahira ashira habona ibyo yabonye aho ni mu gihe atajuragijwe nkuko amakuru dukura mu banyagihugu avyemeza twumvirize Sake Gamarieri
igitangaje rero ni kimwe nuko iyo giyewe ngiye nko kwigurira agasukari mu ijoro igihe cy'isahazi 3:00 cy'isahazi ni usanga abantu bampagaritse bakambaza iyonje kandi abo bantu ari ababanyi banzi mbiri bakanangora cyane bakanashaka kumbira yuko ngo tukorarana ngaho bari ngo nkagenda ngatahabukeye simbona rero igihe byo babishitse muri ubwo buryo abo bantu bambuza ko ndakwigurira agasukari sahine ayo yandi masaha abo babari hehe nicyo gituma bitubonezera nanjye
iyo migu y'abo bantu baririmba mu gihe cy'ijoro ntivyoroshye kumenya yariyo kuko iza yiyoberanije abanyagihugu bakemeza ko abo bamaze kwibonera baba bambaye impuzu zirabura n'izindi zisa n'izabajeje umutekano mani irumva Mathieu yamayababonye
eko baratera mugabo baba bambaye usonga bambaye nka gipolisi cyangwa igisoto urumva nyene utugira ati kumbe bo urumva ubwa mbere ugira ati kumbe bo barabazezwe umutekano kumbe nabasuma turabona uri so dufatanye ne n'icyo tureka none ko atakundi tuba turi bugenze tugumaho nyene none ko naho niyo dutabaze turatabaze baradutabara mugabo bakasanga ibintu byahitse ntakundi umuntu yobifata turekero nakonye urabona ntakundi kubaho k'umuntu w'umunyagihugu
abajejwe intwaro bemeza ko amakenga yihungabana ry'umutekano arangwa mu banyagihugu bo muri komune ya Matana atobura kuko mu vyegeranyo baronka ku munsi vyerekana ko iyo migwi ihari Arben Niyonsaba umuhanuza mustanteri ajeje ibibazo by'intwaro nakaranga aramenyesha ko bagiye kuyituza nishaka ryose
mu misi yahera harabaye ugwaruka ruje mu bya sport bagaca batanguriye sport mu masaha butaraca turumva yuko abantu bavyidogeye duca turasaba ubwo gwaruka yuko iyo sport y'amasaha atariyo boyihagarika byaciye bihagarara naho kare bayigira mu masaha ya kare guhera mu masaha 9 niko abantu bavuga butaragera guca byatera ubwoba abantu turakunda kugirisha inama y'abantu bari mu rwego rujejwe umutekano turasaba yuko haba kuhera ku mitumba mu mazone no ku rwego rwa komine bubahiriza amahoro n'umutekano abantu mu migambwe itandukanye barimwo ata muntu yogiranira ikibazo n'uwundi ko bobana mu mahoro gushikanize saha rero tubandanya dusaba yuko abantu babandanya babana mu mahoro
abo banyagihugu barasaba kandi ko bohabwa uburenganzira bwo kwirarira mu kugira amarondo kuko bimaze kugaragara ko batabagwa batevye mu gihe hadusicuka hagati yabo kugabo bitagenze uko nta gisivya bazohava bagirirwa nabi n'abagizi ba nabi atawo biciye nikanda mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves irankunda ijwi rya Amerika
Igisata c'impunzi ubu naho impunzi abakongomani baba mu ikambi impunzi ya Kavumu ni mu ntara ya Cankuzo barashima umubano bafitaniye n'abarundi baba mu micungararo y'ikambi n'umubano ushimisha n'abarundi aho bemeza ko nabo baharonkeye incuti nshasha ubu hakaba hageze aho bahana n'abageni reka ibindi tubibandanizwe na mugenzi wacu mu ntara ya Cankuzo Fidel d'Antoine Nsabimana
Ikambi ya kavumu iri muri komine ntara ya Cankuzo yuguri tariki 15 kwezi kwa gatanu 2023 ni kambi wa mwamoko atandukanye abakongomani abarundi bo kwanda bagoye ababembe abanyamurenge abafurero abashina bavira bamwe muri zo mpunzi bavuga ko abarundi bafasha mu kwiyungunganya mu kudandaza cyane kubaho barima ivyo navyo bikabasabiriza mu mibereho na ryaseri yagabanije ifashanyo kuri zo mpunzi zuwe na mashora numfakazi yahunze ahunganya abana batanu
kundana n'abarundi nkajewe banzanira ivyema kwideni kadandaza kisha nasigara nugunguke nkabahereza umutaje bakanzanira nifu ikiri jana ntamahera narumwe ndabaha kubera ntayo ndo mfite kadandaza bagaca baza nkabahereza amahera yabo niho rero mbona yuko mbaye hakakabiri mfite ndiranje nkagura uturengarenga nkagura gatore nkagura kapchungu tubanye neza nukuri turakundanye tubanye neza turabasaba ho turima bakaduha tukarima cyore narakibashimiye cyane baratwakiye tubanye neza nta wanjye wangu
n'abarundi baba mu micungara y'iyo kambi barashimye umubano w'izo mpunzi abakongomani Mariko Tegeka numwe mu batware batowe ku mutumba wa Kavumu
urabona twebwe iyo bakenye turabafasha natwe iyo dukenye bakadufasha nabo nyine iyo ngaha bagize inama baradutuma ko
inama yiki
inama yo ku mitumba nkaha ubona tubana twebwe baradutumira tukaza kumviriza natwe kandi twagira inama aricyo tubona kigomba kubononekara tukabatumira bakaza iyo habaye nk'umuntu yadukije akaza kutwononera nk'imirima tumufashe turamuzana hano tukaca tuja hamwe tukumvikana hanyuma kabantu ko twari tubaye
ubwo ntavyo guhana abageni
abageni bariyo yarugiye mu Barundi aragenda ubuze nawe kandi ino tukamureka none bose sabana ikiremwa abantu
ijwi rya Amerika ryashoboye kuganira namwe mu Barundi bashingiye muri izo mpunzi z'abakongomani
abamaze guhana
Nyawe
ndari Okadia n'umutamakazi afite umukobwa yabiriwe mu ikambi ya Kavumu arashima uko yakigwa n'abakwe kandi aremeza ko bamubereye abazimya muriro beza cyane
nyoko
uruza kuraba umukwe nga
aho namuraba hari kiri yakoze we aho yari wanje yari fise umwana ahubwo yarakoze neza kuzi ari kikumura
yuje kumuraba wakigwa gute
na banyakira rubyeshi ego bakanzima ko nakigwa mu bundi ku wundi mukwe nawe nyene ni kwanyakira kandi anyubaha nkuko abandi bose banyubashe
gara gukwereye canke muri ko murabivugana
jewe guko gukwa ni umwana mu bantu niba abana neza ana kimwe kibafise kibafashe none wumva noza kumugora na nakunyaro ya yanje yarahiye ihiye ntana kimwe nokoye aba bamwikambi barangarukiye ko barafasha twonja barafasha impuzu barafasha kunyu na gasabo none tubanye neza batashi bashitse twese dukundana tugendana duhana kabisi n'agahiyi cyo nicyo shimira Imana
uwo mwana mwiza uremezwa n'umuyobozi w'ikambi ya Kavumu Thomas Yagura ndetse ukanashimangirwa n'ishyirahamwe gita ku mpunzi ya Sehe bamenyesha ko mu gukomeza uwo mubano ibice cumi by'abarundi bo ku mutumba wa Kavumu biga muri iyo kambi imyuga itandukanye ku buntu bakigana n'impunzi z'abakongomani n'abagwayi banaho nikora bo muri Kavumu barashobora kwivuza ku ivuriro riri muri iyo kambi ata amafaranga atangishijwe ikambi ya Kavumu irimo impunzi zirenga gato 18,000 muri abo ibice 52 kwijana bagizwe n'abakenyezi n'abigeme mu Cankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana kubwijwe rya Amerika
amakuru y'impunzi tuyabandanirize muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zirenga 500 zimaze ameze arenga 6 mu ikambi ya Gategekanyo iri muri Sange mu karere ka Uvira basaba kuronswa ahandi baja mu yandi makambi inkuru hirambuye na Vidaste Ngabo akoreje ujya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
nyuma y'igihe cy'amezi agera kuri 6 impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Gateganyo ya Sange aho zikambitse muri iyi nkambi haba ziri imbere mu nkambi ndetse n'iziri hanze y'iyi nkambi izi mpunzi zihuriza hamwe zose ko zirambiwe n'ubuzima bubi bwo kuba mu nkambi ya Gateganyo zimazemo igihe cy'amezi 6
twaratevye gusa mbwa turavye ukuntu bikurikirana abakuru bacu ngaho baratubwira rindira rindira biriko biraza ntituraronka umuco wisanzuye wiyo byatumye bitebera kuko iyo maze gutebera mu nkambi uri nk'umupapa uri kumwe n'umugore byashye nuko aho kantu kahukanira mu nzira bivanye n'uko ntuba watinza ahantu witwangura ahantu tari libere kuko turi muri transit usanga umugabo ajya mu kwiwe umugore ukwiwe wanamukoma kubwira ngo we ntawo bashufise ko turi muri hasere bo hasere nayo tumvikana ko tushatwita kwikubyo kuko nta nk'ifomo tugira umwe basi yabavuga ati mwatevye mufite cyangombwa muri impunzi tuguma nubwo ntitwisanzuye vraiment kubijanye nuko twakiwe tukamara umwanya munini yahantu
mwaje gyari
je nashite ngaha mu kwambere tariki 20 ngabo harimwo abahamaza gira kwiza mezi ndwi baje mu mpera zo ku 12 kubera mbona abantu bariko barahunga mu Burundi bariko barahunga icyuka kibi cha politike byo bangombwa yuko bunyarutse bakadukuraho kuko prise abantu biyongera niko ningorane tugira zibandanya zibanyishi kubijanye n'isuku rike kubijanye n'uburaro nkubu nkaje nitondo ngo y'urupangu baraza bati twereka aho tujyama duhinja nkaburugundo ndabigira nti naje nsaba nk'uko musaba ko barakuririra ucumenga ningorane
ubusanzwe izi impunzi ziri mu ngambi y'agateganyo kubera ubuzima bubi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi usanga ari impunzi ziba zasosotse urupangu zikajya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani batuye muri Sange kugira ngo zibone amaramuko nubwo bitazorohera kuko hari igihe zigera muri Sange zikikanga imbonera kure
nja mu Isange aho nya kuri centre nkahura na babandi batumye mva mu Burundi aho numenga ahandi hafite ubwoba cyane gose nkasi ni isanzura singiye mu isoko ntembere neza haraho bamwe turafatwa tugafungwa haraba nk'abaguma bafatwa ntumenye icyo bariko barazira
si iki kibazo cyo gufungura nabi cyonyine izi mpunzi zirenga 500 ziri muri inkambi ya Sange zifite ahubwo izi mpunzi zifite n'ikibazo cyo kuba zimara igihe kirekire muri inkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi
ikibazo giye mbona nuko bocwa botunguruza tukavanga tukabandanya handi bakatujana handi harenze nga aturi impande y'urubibe ko bishoboka yuko abo i Burundi bo haba baza bakadusanga ngaha bakatugirira nabi
umuyobozi wagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Sange bwana Frank Ngandu avuga ko impamvu yatumye batinda kujyana izi impunzi murongwe ari uko bari bategereje kuzibarura ariko muri iki cyumweru hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi batangira kubarura izi impunzi kugira ngo zizajyanwe mu nkambi y'umurongwe iri mu karere k'Ifizi tubamenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine y'agateganyo ya Sange impunzi z'abarundi zivuga yuko zimaze igihe ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu karere ka Uvira nazo zinubira uburyo zitinda mu nkambi y'agateganyo dore ko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bitatu mu nkambi y'agateganyo hanyuma zikoherezwa mu nkambi ziri mu karere k'Ifizi Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange w'umuntara kibwa majyepfo
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Vedaste Ngabo arakoze ku nkuru ya duhejeje kudushikiriza y'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'agategekanyo ya Sange ni mu karere ka Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ejo rero impunzi aho ziri ku isi hose zariko zirahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe umunsi uhimbazwa igenekerezo rya 20 uku kwezi gutashe turaza kubandanya turaba uko vyifashe mu makambi kugira ngo dushobore kumva ubwo buzima abarundi n'abanyarwanda barimo mu makambi atandukanye kano kanya ni rwanyu aho muri kugira ngo rero mucye mutubwira uko vyifashe turatangurira kuri kano karirimbo karirimbwe n'umurundi yahungiye mu ikambi ya makama ya Mahama ni mu gihugu cy'u Rwanda a Lewis Butchumi.
Lewis B. Mahama Refugee Camp. Denis Ezibera, notre coordinateur, akora ibishoboka byose kugira amagara y'impunzi agende neza. Merci mon chef, merci.
Ife inkumbu nyinshi mu mutima ziri mukunyica. Abi wacu murao mega Chakoma Abi wachu murao Mega mura chakoma kuba nibye munsi si jewe nabishatse ubu ndaramushitinye narifite inzu nziza cyane mama fashe uburundi ubone amahoro ubwami bwawe nihuze gukira imanza bicanye kuba nitwe munsi si jewe nabishatse ubu ndaramushitinye narifite inzu nziza cyane mama fashe uburundi ubone amahoro Mukwi Burundi babivuga Zina unzinzara Mukwa batware babivuga Nasizi mirimi wacho Yimiraragi hishiye Nasizi bigori vyumye Inyoni sibijya Imyumbati n'ibijumbu ifuku zibijya Nasize ibintu munzu nanakimye nazanye
Tuko turageza gutora amatelefone atandukanye kuhamagara aho muri mu makambi atandukanye ariko dutelefone turiko turatugora mu kurindira ntacu turabandanya n'ututuririmbo tw'impunzi aho ziri mu makambi atandukanye ariko tunabatumire yuko nimba muri hafi y'ama vumse ka internet ari muri mwikambi mushaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com gutyo mukatubarira nk'ico mushaka kutubashikira ko muri kino kiganiro iwanyu mu ntara gisemikira cane ku makuru avugwa mu makambi y'impunzi zitandukanye
Mwana nakunze amusozi amurembeje Kuba nibye munsi si jewe nabishatse ubu ndaramushitinye Sinzu nziza cyane Mama fashe uburundi ubone amahoro Ubwami bwawe nihuze gukira imanza bicanye
Abakoroni baraza batwigisha amaca kubiri Badupima ibirenge amazuru Irindwi na kabiri abamenga bayicwa Icenda na gatatu abose rimwe baricana Tugeza injavi
Murumva rero yuko ariko aragaruka ku mabi atandukanye ingwano zitandukanye zagiye zirahitana abatandukanye mu gihugu cyo Burundi no ngaha rero tubaye turabangirira ibigano twa tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda muradutunga murumva yuko tutashoboye kubatoraho muri makambi ariko ejo kwa gatanu twahimirizaho muri mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu je ni mu kankusi azubigaruka ko cyane ubuzima abafasoni babayeho mu makambi atandukanye Makuze n'uncuti bakunze mwari ko muratwumviriza aho mwari muherereye saa 10 twatumire muri Murisanga igihe cy'isaha 12 ku makuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho makuru arambo yazo ariko aravugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika muraniko yakoze no sans kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yamfaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe tuzosubire ejo igihe cy'isaha 7 naho twahereye
Ubu ndaramushitinye narifite inzu nziza cyane Mama fashe uburundi ubone amahoro Ubwami bwawe nihuze gukira imanza zicanye Kuba nitwe munsi si jewe nabishatse ndara mshiti narifisi nzunzi za chane mana fashuru ndi uwane ama horo ugambi kawe ni buze kuchiri maza vichanyi
Lewis D. Groupe de Prayers. Merci. Abajyanama b'ubuzima Imani bahezagire.